mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni yadirwe mbasuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Irurenge muri Kivu y'Epfo haravugwa intambara yahitanye abantu bagira ku munani.
Bamaze kuburuzi batanu baguye mu Rurenge, niho baguye ahantu bita ngo ni kuri babengwa n'intambara yabereye, ariko hari n'abapfurero nabo tutaramenya, bavuga ko kuba n'ubwo ngo bapfurero batatu.
Uwo ni Bikino Mitabu, ni umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi kimwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu munani bamaze gupfa mu mirwano hagati ya Mayimayi n'abashumba b'inka b'abanyamurenge muri sekiteri ya Rurenge, teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mukanya yaganiriye na Bwana Bikino Mitabu, uyu akaba ari umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe, amubaza icyateye iyo mirwano.
Abanyamurenge bavuga kuko abapfurero babateza bari inka zabo bakaziba bakabatangisha n'ibituro bitari matasi ari ilegali, noneho bashaka gufata intwaro nabo ngo birwaneho kuko babwiye leta isa n'itabitayeho. Noneho nyuma yabwo abapfurero nabo baragenda bafata intwaro, gushika imiwa babanje kurasa umwuga umunyamurenge w'abasitarapfa. Intambara ihita itangira, none n'ubundi bimeze neza. Nawe
hamaze gupfa abantu bangahe muri izo ntambara z'aborozi n'abamayimayi?
Ngo ndatekereza kuko kiturabamenya neza, ariko babona mushoboye kumenya bavuze kuko hamaze gupfa aborozi batanu baguye mu Rurenge, niho baguye ahantu bita ngo ni kuri babengwa n'intambara yabereye, ariko hari n'abapfurero nabo tutaramenya, bavuga kuko bamwe bakora ngo bapfurero batatu.
None se leta n'icyo biri gukora kuri ibyo bibazo byose biri kuba hagati y'aborozi n'abamayimayi?
Mbo leta izo twari kumwe na komanda FRDC na komanda PNC, none iyo bambwiye ngo komanda FRDC ngo yamanutseyo, n'ubu sindamenya nimba hari abasirikare yajanye cyangwa nimba bagiye gukora iki, ariko twe twasabye leta ngo igerageze kuja hagati ye ipoze kugira ngo turebe uburyo dukora ibintu z'ibiganiro, kuko nibyo bisanzwe bitubeshaho twebwe ino ruguru mu misozi miremire.
Ngo sibwo bwa mbere intambara z'ibiyongiyo, no mu 2017 zarabaye, haba harapfuye abantu bangahe icyo gihe?
Umwambo muri 2017 ni ishyira igindi bishize zabereye igasanga bibera ahandi hantu ngo ni kwa Kironda Kibuyu, niyo zabereye za 2017 hafi y'abantu 32 hagenda inka zirenga 1500.
None se niki leta iri gukora kugira ngo ibyo bibazo bikemuke?
Ngo twe tubona leta idutererana mu bibazo z'inka, bungeri bararengana mu by'ukuri, urumva inka zingana gutyo n'abantu bagapfa bangana gutyo, kandi leta buri gihe cyose turayibwira ariko igakora n'umwete mukeya, tukabona ko nta bushake bifitemo.
Ubwo ibiganiro muteganyije kubikora ryari? Hazagenda bande? Bazajya he na he?
Tufite ikiganiro tuzokora ejo ku cyumweru no kuwa mbere cyo kubanza guhagarika intambara, nyuma yabwo niho tubaha guhagarika intambara, turebe uko aho twakorera ikiganiro kizohuza abantu benshi, noneho tugerageze gusubiramo twige ibibazo z'iyo ntambara ikibitera n'iki, turebe nabo bidufashamo, nimba ari leta nimba ari abagindi bagira neza bidufashamo.
Uwo ni Bikino Mitabu, umuyobozi w'aborozi bo mu misozi miremire ya Minembwe, kuri mikoro y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo. Kuri wa gatandatu, ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko ryahaye ikiganiro abanyamakuru rigaragaza imigabo n'imigambi yaryo. Bimwe mu byo bashyize imbere harimo ko bifuza ko habaho politike yo kuringaniza urubyaro ihamye, utayubahirije akaba yanabihanirwa. I Kigali ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Mu migabo n'imigambi y'ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda PPDR mu mpine ritaremerwa n'amategeko, umukuru waryo Bwana Philippe Mpayimana yagejeje ku banyamakuru ku isonga hari umwe bw'abanyarwanda aho bifuza ubunyarwanda buzira amacakubira yariyo yose. Irishaka kandi ravuga ko rirajwe ishinga no gushimangira demokarasi ndetse na politiki y'isaranganya bukungu. Kugeza ubu ariko perezida w'irishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ravuga ko rikisuganya ngo ribashe kwandikwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Bwana Mpayimana yavuze ko bizabanza gusaba inama rusange y'ishyaka n'ayisaba abantu batari bake kandi ngo abona abanyarwanda bagenda baseta ibirenge ahanini kubera amateka.
Kigoye rero mu ishyaka ntabwo ari itegeko rigoye. Kigoye ni imyumvire y'abanyarwanda byatewe n'uko politiki yagiye ikorwa kugeza ubu turo tugerageza guhindura. Nubwo ko abantu baza mu ishyaka bazi ko hari ikintu bagiye guhembesha kimeze nk'aho ari nk'akazi bashaka cyangwa se nk'umurimo, bituma batiyumvamo ko basabwa imisanzu. Ugasanga baranavuga bati ese niba natwe mudusabye imisanzu ni iki gishyashya mwaba mutuzaniye? Icyo rero dutindaho ni ukubasobanurira yuko kujya mu ishyaka ari ukuzana ishyaka, ari ukuzana umusanzu wawe kugira ngo dukore icyo gikorwa tuba duteganije. Nibyo bizadutwara igihe kinini, naho ubundi byagombye kuba byoroshye nyine nko gushinga kampani.
Mu gihe ishyaka ryaramuka ritemewe n'ubutegetsi ko rikora politiki byemewe n'amategeko nk'ayandi, Bwana Mpayimana avuga ko bazakomeza kwitabaza inzego z'ubutabera.
Ntituzaba twujuje ibisabwa, ntibyemerwe kandi twujuje ibisabwa tuzajurira kuko hari amategeko abikurikira.
Mu byo bashyize imbere kandi basanga hagombye kujyaho politiki iboneye yo guhuza ubukungu n'ubwiyongere bw'abaturage.
Icyo ishyaka PPDR gishaka gushyira imbere kitigeze gikorwa muri iyi myaka 25 ishize ndetse n'iyibanziriza ni uko ubwiyongere bw'abaturage bugomba kuba ishingiro ryo kwiga ubukungu no kubusaranganya mu baturage. Abantu bagomba kumva ko babyarira igihugu, batibyarira abo ku giti cyabo ngo nuko bafite ubushobozi. Ibyo bigomba kuva mu mitwe y'abantu. Hagombye rero gushyirwaho rero nyine ikigega cy'iterambere gituma abantu babyara abana benshi, ayo mande bazajya bacizwa ariho bazajya bashyiramo izo ngufu kugira ngo icyo kigega kizongere kimenye uko gifasha ba bandi babyara neza, babyara bake.
Ishyaka ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ku bijyanye n'ihame rya demokarasi bifuza ko demokarasi yagombye kuba ishingiro ry'ubwumvikane ku bari mu Rwanda no mu mahanga.
Turifuza ko demokarasi iba impamvu nyayo yo kumvikanisha abanyarwanda baba mu gihugu n'ababa hanze yacyo. Aho kugira ngo mu gihugu duhore twikanga bene wacu baba hanze, ahubwo twongere ubwizerane.
Ishyaka PPDR ry'iterambere na demokarasi mu Rwanda ryashinzwe na Bwana Mpayimana mu mwaka ushize 2018. Uyu mugabo yitabiriye amatora inshuro ebyiri mu 2017 ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga ntiyatsinda, mu 2018 ku mwanya w'ubudepite nabwo nk'umukandida wigenga ntiyatsinda. Niko guhitamo gushinga ishyaka. Kugeza ubu mu Rwanda habarizwa amashyaka 11 yemewe n'amategeko. Bagira ubusabe bw'iryo Amerika i Kigali.
Kuri uyu wa gatandatu mu ntera ya karindwi yisiganwa Tour du Rwanda kuva Nyamata bajya Kigali, Yakobo Debesey wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea niwe wabaye uwa mbere. Merihau Kuduz aracyambaye umupira w'umuhondo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Claude Munyandinda ukurikirana imikino. Hasigaye intera imwe yonyine kugira ngo isiganwa ry'amagare ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda rirangire. Kuri wa gatandatu hakinwe agace ka karindwi. Urugendo abasiganwa banyuzemo rwarishyaga n'ibirometero 84 kuva i Nyamata mu karere ka Bugesera basoreza mu mujyi wa Kigali bamaze kuzenguruka mu bice binyuranye biwugize. Uwegukanye iyi etape ya karindwi ni Yakob Debesay wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea wakoresheje amasaha 2:12:35. Yakurikiwe na Alessandro Federi wo muri Delco Marseille Provence yo mu Faransa. Wahageze ari uwa gatatu ni Adrien Gironet ukinira Inter Pro Cycling Academy yo mu Buyapani. Umunyarwanda watahanye umwanya mwiza ni Moise Mugisha wa timu Rwanda wabaye wa cyenda. Umunya Eritrea Merawi Kuduz wo mu ikipe ya Astana muri Kazakhstan yagize ibyago akora impanuka aragwa nk'uko byari byamugendekeye kuri etape ya mbere, ariko yakomeje isiganwa na n'ubu aracyambaye umupira w'umuhondo mayo jaune. Nubwo ikinyuranyo hagati ye n'umukurikiye ku giteranyo rusange cyagabanutse, arimo kurusha Rein Taramaye wo muri Direct Energie mu Faransa umugwa mu ntege amasegonda 7 yonyine. Wa gatatu kuri Classement General ni Matteo Badirati wo muri Cycling Academy yo muri Israel.
Didier Munyaneza niwe munyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi. Uyu musore wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu ari ku mwanya wa 9 akarushwa n'uwa mbere minota 6 n'amasegonda 47. Avuga ko imvura yaguye uyu munsi nayo yabakoze mu nkokora, yongeraho ko nubwo abanyarwanda batarimo kwitwara neza ntako baba batagize.
Navuga ko hagaragaje kusama kafura gakeya kandi akafura gakeya ku igare abarimo hanyerera byabikomeye cyane niko mbitekereza kuri njye byankomereje. Turimo turakora uko bishoboka amabureka we tukagerageza gusa bikanga ntako tutarimo gukora, ntabwo navuga ko hari ikintu tutarimo turakora.
Ese kuba ari umunyarwanda uri imbere kugeza ubu arimo kubyakira ate? Didier Munyaneza.
Abantu ndimo ndakoresha rihenze kereka nyine kugerageza gahunda mfite niyo kuba nagira ibindi bihembo rwanda asa nkaba nabona stage rero kuva ntarabigeraho ntabwo numva ko ndabagera ku cyo nifuza.
Kuri iki cyumweru harakinwa etape ya 8 ari nayo ya nyuma. Abakinnyi baratangirira i Kanombe basoreze kuri stade ya Kigali i Nyamirambo bamaze kuzenguruka mu bice binyuranye by'umurwa mukuru w'u Rwanda. Barakora urugendo rw'ibirometero 61 guhera isaa 5 kugeza isaa 6 n'igice. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bamwe mu bagomba gushinga ingo zabo mu ntara ya Muyinga babanza kwipimisha indwara ya sida. Yumwe mu bashimanye basanze yaranduye bahitamo guhagarika uwo mugambi wo kurongorana. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Nshimirimana.
Bamwe mu gwaruka twasanze mu kigo cy'iterambere ryingo n'imiryango mu gisagara cya Muyinga ABBF mu mfunyapfunyo y'Igifaransa bavuga ko baje kwipimisha umugera wa sida mu ntumbero yo kwitegurira kubaka izabo.
Naje kwipimisha umugera wa sida kugirango ndabe yuko nkomeye nuko ntakomeye, hanyuma bampa urupapuro ngenda kwandikisha ubugeni.
Genzwa no kuza kupimisha umugera wa sida nasakanze kuraba ko noba naranduye nari maze no kuza n'uyundi munsi.
Umaze kwipimisha kangahe?
Ubu babwira gatatu. Kwanti pimisha ugera nje kuba
ubonaje kwipimisha umugira wa sida cyaha gutegura ubukwe shaka kubana n'umukobwa twakundanye twabati twaje kwipimisha kugira ngo tubane tuzi kumwe wese ahagaze mu buzima bwiwe nimba akomeye cyangwa akomeye banatugire n'inama yo kuno mbese twakwitwara.
Uyu mwigeme yaje kwipimisha umugira wa sida tawe bazananye nawe nyene yemeza ko yabikoze kuko afite icyumviro cyo kuzokuba kugwiwe muri kazoza.
Icyo nyine cyo cyatumye mu byanzanye kugira ngo nyine ndabe uko ntushobora kuba meze kugira ngo hagize nk'umuntu yovuga icyo kintu cy'ukubaka kugira ngo tuzoze tuzananye tuje kuraba ariko jyewe inzi ukuntu meze.
Mbega bishyitse umwe mu bashimanye agasanga agendana umugera wa sida bigenda bite ubwo gwaruka gwasigura Ijwi rya Amerika?
Byogorana kubera kugira ngo tubane akomeye nanjye ntakomeye cyangwa se jyewe nkomeye nawe adakomeye cyangwa nabyo tugora ko sinvuga ngo twoguma ngo tubana tuze dusazane. Ubwo muri umwe hagati y'umwe muri twebwe yemeye yuko nawe acayandura n'icyo gihe kirekanye n'inkubu uyu nyabaki nko kwa muganga dusanze hari nk'ubujyo buhari bwo kwiproteja twoma tubana kugira bwuko umwe muri twebwe atanduza uyundi.
Agwaye nanjye nkomeye wumvise by'ukundo yasino vyemera kiri oya usanzwe akomeye na ugwaye wumva by'ukunda ntivyokunda na gato n'icyo gituma nyene nabandije kuza kugira ngo nanjye mpanze ndabimenye ubwambe.
Tuzaza harimo umwe agwaye tutaduhe baratwesa mu umwe katarondo yamenye arondere ariko kiri
habiya Karestelesta ni warongoye ikigo cha ABBF mu gisagara cha Muyinga inga amenyesha ko batanga impanuro kugwaruka gutegurira kubaka ruhipimishiriza umugera wa sida abo biraba bakifatira ingingo bafatiye kunyishu bahawe.
Abashaka kugubaka baratwitura hama bamaze kwitura turabaza tukabaye impanuro umwe kuri umwe hama tukabashira hamwe tukababaza ikibagenza hama iyo bishitse umwe muri bo tugasanga rwa wundi arakomeye misanzu yabazananye n'izo mpanuro tubaha bumva niwo bifatira icemezo cuko batandukana canke nuko bobandanye birashika ugasanga umwe aragwaye wundi arakomeye turamaze koronka abantu be nabo bagahitamo kubandanya kubakana urumva ntitubabe ntambamye tereza tukaguma tubakurikirana mugabo baro bakana ije boneka gake cyane akenshi baca bavana.
Muganga Nkunzimana Eric arongo intara y'uvuzi ya Muyinga yabwiye Ijwi rya Amerika ko umuntu wese asabwa kwipimisha umugera wa sida kugira ngo inyisha aronse imufashe gufata ingingo yotuma bungabunga amagara yiwe.
Icyo duhamagarwe nuko dufasha abantu bose bakamenya amagara yabo ingene yifashe bakamenya yuko bategerezwa kugira amabanga yabubatse bazi ko bifashe rero twebwe turahapima hanyuma tukabaha inyisho mbere wanashaka tubaha inyisho mu mwese ukwiwe ngira niba baca bafata ingingo mbwa bamenye ubuzima bwawe
nk'impanuro mutanga mwebwe nk'umuganga n'izi
impanuro dutanga nk'umuganga nuko umwe umwe wese kugiti ciwe amenye amagara yiwe ingene ahagaze akamenya yuko agwaye canke atagwaye hama mu nyuma akamenya inyifato ategezwe gufata kugira amagara yiwe aguma ameze neza
mu gihe umwe mu bagiye kubakana yoba agendana umugera wa sida byo shoka ko bobana bakanarondoka ariko warakomeye akaguma akomeye
nk'twibaza yuko aho turinga ha muri kino gihugu cacu n'imibereho yacu dufise yuko abantu bo kubakana hariho umwe agwaye wundi ngo guma komeye hama baronga ndoke murumva yuko cyaba kibaye igihushane ngahe wacu nibaza tokunda
ibitigiri dukura mu kigo ABBF mu gisagara cha Muyinga bigaragaza ishusho y'ukuri yuko umugera wa sida wifashe ku bantu 111 n'amajana 851 bapimwe umugera wa sida mu mwaka w'2018 93 nibo basanze bagendana umugera wa sida muri abo urwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 38 Jean Claude Nshimirimana i Muyinga ijwi rya Amerika
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Uno munsi tukaba tukiye guhanahana ivyumviro ku vyerekeye itahukanwa ry'abasirikare igihumbi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro.
Kwa Nyaburunga.
Itahukanwa ry'abasirikare igihumbi b'abarundi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro byavyuye impari mu migwi itandukanye y'abanyapolitike mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2019. Inama nshinga amateka na nkingu za amateka bakoranye bariyamirije iyo ngingo bisi ya karenganyo. Imbere yaho gato umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nawe yaranebaguye iyo ngingo imbere ya mugenzi we w'igihugu cya Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo mu gihe yari yagendeye i Burundi ku igenekezo rya 19 ry'ukwezi kwa kabiri. Ku bwa leta y'u Burundi igabanyo ry'abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia ryateza kuba ku rugero rumwe mu bihugu byose uko ari bine byarungitse ingabo. Ku basirikare igihumbi b'abarundi batekanije gutahukanwa hamaze gutahuka badashika n'igice cyabo mu gihe abashika amajana 600 bakiri muri Somalia. Mukibuka yuko mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariho ryasaba itahukanwa ry'abo basirikare igihumbi gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri kubarenga 5,000 b'abarundi bari muri Somalia kugarukana amahoro. Iryo tahukanwa ry'abasirikare rikaba riri mu migambi y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika wo gusubiriza buhoro buhoro izo ngabo z'amahanga zigasubirizwa n'ingabo za Somalia. Icyo kibazo cy'itahukanwa ry'ingabo z'abarundi ziri muri Somalia kiraragishinga abanyapolitike. Kikaba nacyo gituma muri kino kiganiro tujya kurabira hamwe n'abanyapolitike icyo baziyumvira ko mu kubicijya nino turi kumwe n'abatumire bane. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda ni cyegera cy'umukuru w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable Professeur Mwaramutse.
Mwaramutse, mwaramutse n'abari ko batumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Urakoze.
Nakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana IPRONA. mushinga naye nkuru nziza mwaramutse
mwaramutse Jerome kandi turagukengukiye kuba mwadutumiye
urakoze turi kumwe kandi na honorable Pierre Claver Nahimana numukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sabanya Prodif honorable mwaramutse
mahoro meza kandi naramukije n'abatwumviriza bose
turagwaye ikaza mu kino kiganiye
murakoze cyane gose
urakoze Uwani tulikumwe ni Gabriel Banza Witonde, numukuru umugambu ya wanya mahoro apedere mfunyafunyo ii France. Mshinga nae Banza Witonde, mwaramuse.
Mwaramuse, tunamuse na wakua tukumbeleza bose, tunahoze n'umuryango wanya kwigendera Borono Simabibi la Tazira memba, tuhoze n'umuryango wali nji bose, kutuhoze intwari mu bijyanye n'umuziki.
Sango mrikino kigani.
Murakoze cyane.
Murakoze, mbere kwa Professor Evariste Ngahimpenda, hakivugwa itahukano ry'abasirikare igihumbi mu ngabo ziri muri Somalia zagiye kugarukana amahoro zivuye i Burundi impari muri politike mwebwe mufitangira gute mu majambo make
ubwa mbere nagomba mbanze mvuge kumbure akarusho kari mu kurungika ingabo muri misiyo nkiyo cyambere nuko ba bahigira kazi barahigira kazi guko imbere kujayo barabigisha hanyuma niyo bashitse urabona bakorana nabandi barahigira bitari bike cyakabiri nuko bitanga ishusho ryiza ku gihugu guko yugiye kuzana mahoro handi gufasha kugarukana mahoro handi bisigura yuko iwawe uyafise ushoboye kuyabungabunga cyagatatu yafise ico bikarushobiza niya igihugu mu mitunga ry'igihugu kamere no mu mitunga ry'imiryango y'abasirikare babagiyeyo hanyuma rero kabuzi yuko yari ciyongereye ku butunzi bw'igihugu ni bushikira gusa ico gihugu n'imiryango yabo barungitswe yo birashikira n'abandi barundi bose hanyuma icyakane urabona ya misomo yatangwe mu 2007 nikiye murundi twari tukiva mu ntambara burya twari dufise abasirikare benshi bazi ko bari batangwe no kujya baragabanya bake bake biraheza rero bigafasha mu gutunganya ubwo rwego ukabikora atamusunikana mu ishuri imwe bica byumvikana kumbure rero yuko mu gihe bagize bati ni batahe hari aho bishobora gutuma ngira ngo bikwega ingorane hari aho bituma muri ubu rusho bwose hariho igiheza kigasubira inyuma muri ibi byose ariko rero icyo tutazi gukora abona leta mu kuyamiriza iyo ngingo cyane cyane ihagaze kuko batatahukanye ibitigiri bibi biringaniye bakurikije iki gihugu kimwe kimwe cyabo igihugu kimwe kimwe
cyarwo
bavuga ati ningingo y'akarenganyo ibyo rero biragora ko ndabyemeza cyangwa ndabihakana guko nibaza yuko biva mu masezerano y'ubwa mbere
bane nkubitire mugambo adasigana iprona leta kuba yiyamiriza itahukanga y'abasirikare igihumbi wagiye muri Somalia kugarukana na mahoro n'umutekano birafite ishingiro
urabaze cyane kugira ngo tugire icyo dushikirije ku icyo kibazo ubwa mbere nimumenye neza yuko abasirikare b'abarundi bari bagiye mu gihugu cya Somalia gufasha kugarukana umutekano kuva igihugu cya Somalia mu myaka y'1990 habereye ingorane bikunyuka mu 1992 hao abasoda b'Abanyamerika bagiriyeyo bakaja kugwana bagatuma aba indeta yariho ya Siad Barre ivaho hati haba rero akajagari kibi igihugu kidatwagwa haba emigwi y'abantu bagwana abarundi rero bamaze kugenda mu ico gihe kwari kugira ngo baze gufasha ku ico gihugu haboneka ya mahoro kikabanya bagendwa abarundi rero bagiye twarabonye neza yuko hari abarundi benshi bahasize ubuzima ariko tugerageje kuraba cari igihugu nyabagendwa icyo gihugu cha Somalia kandi ni igihugu kidasanzwe mu buryo ibihugu byo kwisi bikunda kuhagwanira mu binyungu z'ubutunzi kuko ni igihugu gihana urubibe ni yose ya Indiano kandi kikaba gifiseho ibirometero atari bike bishika ku 3,300 kigahanaho n'urubibe n'ibice by'Abarabu byitwa le Golfe d'Arabe cyakabaho rero n'ibindi ibiyaga bitukura no kuvuga n'ahantu habera ibintu by'ubudandaza
gobe n'urudandaza nize bituma none leta igira iti nibagumeyo
leta rero y'u Burundi igituma nashatse kuvuga gucyo no kuvuga yuko hari inyungu z'ibihugu bitari bike ziriko zirahagwanira twebwe rero abarundi iyo bavuze ngo nibatahe uno munsi twebwe ntituvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi nikigumizeyo abasoda ko nguvu ko abarundi ariko abarundi bari bavuze bati tugiyeyo ubwa mbere kugira ngo dufashe igihugu cya Somalia citunganye kironke abasirikare tuzoveyo naco gisigara mu mahoro uno munsi turavye aho umukuru w'igihugu cya Somalia yazangaha mu Burundi yaremeje neza yuko igihugu cyo kitaritunganya ko kandi aba basoda ariko baravayo bavuyeyo igihugu cya Somalia kitabisabye
honorable TKV Nahimana Samanya Frodebu ingingo mwumvise n'izimpari ziriko ziravuga ko bamwe bati nibatahuke abandi bati ahubwo hako batahuka icyo gihumbi abandi bagasigarayo bovuma bataha bose birafite ishingiro izo mpari zirafite ishingiro
twibuse gato mu mwaka w'2007 aho izo ngabo z'u Burundi zagenda muri Somalia ndibuka yuko muri mwamashinga amateka habaye ibyiyumviro byinshi bivuga biti nkuko amategeko bivuga ingabo z'igihugu zigomba kurugikwa mu gihugu kinini 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 habanza guharirirwa mu namashinga amateka ingene ibyo bintu bizogenda ku rwego rw'igisirikare ni urwego rukomeye inamashinga amateka iraba ingene rukora aho bavuga bati imbere yo kubagenda tubanza kuraba bagiye gute bazokora ibiki bagiye ku masezerano ameze gute bazogaruka gute bazomara umwanyungana gute ibyo rero biri mu mwibwirizo washingiro ibyo nico gihe ntivyabaye no kuvana ikibazo nkumbure abantu basanzwe tutagiye turakurikirana neza ngo tumenye neza inkuru zimvaho mbega ibyo bintu bimeze gute
mwebwe mwumva amakenga yo shingira hehe wabisavye ari nabagize ati wemwe ni mugende
amakenga ashingiye kukumva na leta y'u Burundi itangara kugira itangare no kuvuga yuko nayo itumvise ibyari byo yidatangara ikavuga iti ni ibintu bisanzwe mumbure abere ryo gutwaye kuvuga ati ni ibintu bisanzwe mugaho urumva leta itangaye no kuvuga ko ari ibintu batazi bidasobanutse
Gabriel banza bitone apedere mwumvise izimpari zihagaze kuri tawukanye y'abasirikare igihumbi nawe muca mugira muti bifite ishingiro nyabaki
bwa mbere ntubirabaje birabaje kubera ko igihugu cyagiye gufasha Somalia bisabwiye n'umwe bwa Afrika abasaba abarundi barakoze neza birashimwa ariko urabye no munsi ngene babarungitse omenga nko bagiye kubivuga omenga ni gihano ahagwa kubashimira bimwe bivuye ku mutima batahukana umudare w'iteka habi birori ntangere ariko mba ko bazanye indege gusa batira nkaho ni bagende batahe si kugomborana ni batahe numva ko babaje cyane ariko kuko twa tubivuga ibyo bintu ugira bibe ni mu muri ibi byo mitegeko cyangwa imigenderanire hari inzira zitatu inzira ya mbere ni inzira y'amategeko inzira y'amategeko rero ni y'u Burundi bwahagaze kuko bwararenganijwe mu nama yabaye mu kwa 11 guheze barumvikanye neza ko hazotabasa igihumbi mu gama Burundi 571 ibindi bihugu bigakura ibyo barabyumvikana neza kandi bigenda neza ariko mu nyuma ngo ni hataye igihumbi gusa kivuye mu Burundi ngo kugenda n'amategeko bagize gute barenganijwe je gituma rero u Burundi bavuga bati turarenganijwe izuba riva ariko rero hari indi mvo igira kabiri iyo twokwita imvo ya politiki mobile politiki ibyo bifatiye kuki turazi neza yuko hari abansi b'u Burundi kuva mu 2015 bamwe bifuza kubona Burundi buri mu ngorane aho rero harimo tuvuge bahoze barongoye ubumwe bwa Afrika umwaka uheze harimo umwe bwa Burayi bwanafatiye ibihano Burundi harimo n'abarundi ubwabo bamwe bifuza ku Burundi bwogira ingorane rero kugeza saba bona ku Burundi bukifashe bumeze neza bagacaye bati rero inzira bakuramo amahera bakura amafaranga yakiro niyo yo muri Somalia
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndagushimiye Gabriel Banza witonde ndagushimiye nawe Honorable Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanya Frodebu wakoze kitabo kino kiganiro ndagushimiye nawe Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda nibutsa kuri cegera cy'umukuru w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kitabo kino kiganiro reka nawe ndagushimiye Olivier Nkurunziza nibutsa abatumviriza kuri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona wakoze kitabo kino kiganiro nongere nshimiye nawe wagikurikiranye naho ubutaha
arakoze na Jerome Niyonzima tubashimiye kwa mwaduteze amatwi dushimire engineer Joe na Geoffrey Mutagoma wigenje amakuru muri studio mwari kumwe nanjye Edirwema mugire umugoroba mwiza